Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Eddie Claude nini na hatwe.
Mwiro mwese bakunzi ba radio Inzamba agateka kawe sangwa ikaze mu makuru ya cyo kuri wa mbere ni genekerezo rya 2021 mu nyonyo mwaka wa 2022 amakuru tugatubashikirize agizwe n'ingingo nkuru uzikurikira bamaze indwi zirenga zitatu upfunguye mu buhero rikuru rya Gitega abo n'abanywanyi w'umugambwe SNL amakuru dukura aho akemeza ko wabahogwa ibyumviro bya politike ibiciro by'ibinyobwa biherutse gushingwa n'ishyirahamwe Braudi ntibiriko birakurikizwa mu ntara ya Muyinga abaguzi b'ibyo binyobwa basaba ishyirahamwe Braudi gukurikiranira hafi ishyirwa mu ngiro ryabyo turaza kubabwira kandi nk'uko bisanzwe ku munsi wa mbere amakuru avugwa mu nkino ku munsi w'ejo niho hatangura igikombe cy'isi mu mupira w'amaguru igihugu cha Qatar akaba ari cyo gihugu cyakiriye izo nkino ni nacyo cyatanguye inkino z'igikombe cy'isi icyo gihugu kaba cyatsinzwe n'umugwi w'igihugu cha Equateur mu kanya n'inkuru imwimwe ukwayo
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org
ndasubiye kubaha mwiriwe hano makuru tuyahere kuri no nkuru ivunaguye mu nyoro guherayo n'indishi y'akababaro y'amafaranga imiliyoni 200 nivyo sentare nkuru y'igihugu ya Makamba yaraye iciriye mu ntahe y'ikibiriraho ndayitabiriye Ernest wo ku mutumba Sampeke komine Yogoro ugurwa wo kuri w'Imana ni nyuma yaho uwo mugabo yagiriwe n'icaha cyo kuniga umugore wiwe niyo mwungere Anita mu ijoro ryo ku munsi wa gatanu rishira uwa gatandatu mu ndwi iheze ubwirizwa icaha ntiyagihakanye imbere ya sentare aho yasiguye ko yategura kugandagura uwo mukenyezi kuva mu kwezi kw'icumi inyuma yaho se wiwe apfiriye agaheza akabwirwa ko yishwe n'uwo mukazana wiwe uwo yabimubwiye akaba yari umupfumu uwo mukenyezi akaba yagandaguwe afise umwana w'umucuko afise n'imbanyi y'amezi atanu twandarize makuru twateguriye mu gisata cy'ubutungane hari abanywanyi babiri bo mu mugambwe SNL baturuka ku mutumba Nyankeru ni muri komine Bugendana mu ntara ya Gitega bamaze indwi zirenga zitatu bafungiwe mu ibohero rikuru rya Gitega abo bantu bikekwa ko bagize uruhara mu gandagwa ry'umukenyezi yitwa Ngendakumana Domina yamara abo bantu bikavugwa ko bahogwa ivyumviro vyabo vya politique Pierre Gahungu
amakuru uruganda rwa radio Inzamba rukura muri bamwe mu banyagihugu babakuriye mutumba abanyakeru muri komine Bugendana atumenyesha ko abo bagabo babiri bapfungiye mu ibohero rikuru rya Gitega bakekwa ko aribo bagandaguye umwigeme azwi ku izina rya Domine Ngendakumana abakuriye mutumba nyene ari abanywanyi bo mugambwe SNL abo nabo akaba ari uwitwa Habonimana Jacques na Sabimana Jonas ayo makuru akaduma kuri utoke umukuru w'umutumba Nyakeru Butoyi Juvenal n'uburongoye ishure ryo mu Rusange ko aribo bagize uruhara mu gufungisha abo bantu umwe muri abo banyagihugu asanzwe ari no mu rwaruka rw'imbonerakure ariyamiriza ifungwa ry'abo bantu akavuga ko ataruhara na ruto bafite muri ubwo bugizi bwa nabi ahubwo ko bariko bazira ivyiyumviro vyabo vya politike asaba nyabona ko abo bantu borekugwa atakirinze gusabwa uwakoze icaha nawe agakurikiranwa
cyangwa nk'umugumya banga adakunda ko abandi bantu barenganya burya akarenganya karababaza ubu Habonimana Jacques na Sabimana Jonas bariko bazira ubusa by'ukuri kuri uwo mutumba wacu wa Nyakeru twembwe nta muntu n'umwe abo bantu abagize ikintu na kimwe n'abantu babanye neza n'abandi uwo munsi ku mugoroba twe twari duteraniye mu kabari aha ku mutumba iwacu nyine wa Nyakeru hanyuma uwo Ngendakumana Domina na Ngendakumana Aloyizi bariko barasororanira nyine bisanzwe niho masaha ya saa mbiri y'ijoro twese twagiye tubona wa Aloyizi na Domina bafata urugendo bagenda ungenda kumanaro yinsi asanzwe rimo ndera kuri mwari wacu kumutumba icabaye nuko ngo bageze hafi y'umuhana wo domina waro yinsi yamufashe ku ngufu kuko ari abantu bari hafi yaho bumva bari kubaraniga n'ukuri twese kuri umutumba turasaze yuko abantu wanyu babiri umugambwe senere wofungurwa atake na kimwe kirenze gusabwa kuko ariko bararenganwa kuko no mu gihe ariko kutubwira yuko wo domina naro yinsi baje gufatana ku ngufu aho hantu bari muri ako gahinga wabona imana cyakira sayibara jona sitwari kumwe
kubera ayo makenga yose yabo banyagihugu bo kuri uyu mutumba Nyakeru uruganda rwa radio Inzamba agateka kawe gwarondeye umusitanteri wa komine Bugendana kugira atange umuco kuri ayo makenga ariko ntitwashoboye kumuronka
Pierre Gahungura kenuye amakuru cyabandanirize gisata cintwaro ibereye umukuru w'imbonerakure z'umugambwe SNDFDD muri komine n'intara ya Rumonge yaraye ahagaritswe n'igipolisi ku munsi w'Imana uyu mwengu bigira Imana yagirizwa kwiha ububasha bwo gutoza amafaranga abarondera ibikoresho byo kubaka muri iyo komine nk'uko amakuru aba ngaho mu Rumonge abivuga Idonido na Josephine Johnson Nkunzimana
uri mwengu bigira Imana yahagaritswe ku muhingamo wo kuri uyu w'Imana amakuru ava mu ntara ya Rumonge avuga ko yaraye mu gasoka komisariya y'igipolisi mu ntara ya Rumonge uwarongoye imbonerakure muri komine Rumonge yoba yari yahagaritse ubwa mbere ku munsi wa gatanu atarara arekuwe munama umushikiranganji wa mbere yagirishije abarongoye ibisata bitandukanye ku munsi wa kabiri uheze mu ntara ya Rumonge bimwe ngo bigira Imana yaragirijwe gutoza amafaranga ku bikoresho bitandukanye byo kuba ku bibanza bitandukanye byo muri komine Rumonge cyane cyane mu makomine ya Gatete Burukiro na Kigwena aya mafaranga yatozwa ku musenyi amabuye n'urucekeri rw'amabuye uwasa kuyatanga bivuga ko yakogwa ko iterabwoba akanahohoterwa nk'uko byashikirijwe muri iyo nama Gervendi Nakobuci yategetse ko uri mwengu bigira Imana ahagarika itoza ry'ayo mafaranga ariko warongoye imbonerakure ntiyavyubahirije amakuru dufise ava mu Rumonge avuga ko yafashwe ku itegeko ry'umugwi wagiye muri iyo ntara ya Rumonge uva i Bujumbura abanyagihugu bakaba basaba ko yohanwa vy'akarorero
icyo twasaba ni uko ubutungane bukora hanyuma agahanwa by'akarorero kuko ntibyumvikana ko umuntu yiha uburenganzira bwo gutoza amahera utayatanze naho ugatoteza ugakubitwa ni wa muntu yashobora kwaduka akavuga ati ntibikunda yuko nshobora kuguhagarika gutoza aya mahera watanze ariyo ategekwa n'umuntu mutoya twebwe rero nk'abanyagihugu bo mu Rumonge twaratangaye twumvise ashobora kuvuga ibintu bimwe n'ibyo akagaya umushikiranganji wa mbere
amakuru radio Inzamba agateka kawe yaronse avuga ko uri mwengu bigira Imana yamanukanwe mu gisagara cya Bujumbura mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere bikaba bitaramenyekana nimba yoba yajanywe mu ibohero rikuru rya Mpimba cyangwa mu iperereza
Josephine Jose mugenzi wacu urakenuye nyuma y'iminsi ibiri hatangwajwe ko yabuzwe irengero Minani Jeremy umumenyesha makuru y'ikinyamakuru iwacu yatanze amakuru yiwe kuva ku munsi wa gatandatu umuryango wiwe n'abakoresha biwe bari batangaje ko batazi yari mwireresi wenyine yifatiye yemeza ko akomeye kandi atanyurujwe ariko rero agasa n'uvuga ko atazi ingene abantu ari yashitse kandi agasa n'ubivugana ubwoba reka umwumvirize
ndabaramukije mwese ndabahaye mwaramutse nitwa Misago Jeremy nkaba sangwe ndi umumenyesha makuru jewe kuva kwa gatandatu twagifise urugendo rwo kuja mu Kayogoro tuvuye Bujumbura mugabo ubwo rugendo hageze ko tugenda ntirwabaye rukiba uko byagenze kugira ngo rusiyibe na jewe sindabitahura neza kubera akaba nari nabiteguye abo twari kujana niko banabamenyesheje yuko tutagenda rero nasanze navuye Bujumbura rero nta kibazo na kimwe nagize sinashoboye kugura telefone kubera yari yazimye telefone ndayuguruye mu mwanya ca mbona ama message menshi abantu barahangayitse cyane ku bwanje benshi baransengeye abandi barahangayika ko noba nanyurujwe canke noba napfuye canke byo byagenze ukundi ariko nagoma ndabahumurize ndakomeye meze neza nta kibazo na kimwe ndakomeye nta muntu n'umwe yanyuruje oya sinanyurujwe ndakomeye meze neza hanyuma uko nyine mubona nambaye kuni nagiye nambaye izimpuzu ne n'agasakoshi karimo ibitabo ngendana na bibiliya ko yakunda kuyitemberana rero kubona bana ko nambaye intuzi ya sporo n'agakanda biri nta kibazo na kimwe ni muhe urumure ni mutekano hanyuma iyo ndi ukuntu zagenze ibyo nzabishikiriza abo tuzobonana ariko mugoroba canke ejo mu gatondo ndashobora kuba ndi Bujumbura. Murakoze cyane, ndakomeye, ntimugire ubwoba kandi ndabakunda.
Wakabari Jeremy Misago, umunyeshamakuru wa Iwacu.
Inzamba
hato inzamba gateka kawa turabandanya n'amakuru twabateguriye mu gisata cy'intwaro ibereye mundero. Umuyobozi w'ishure ry'imyuga ryo kugitaba ni mu ntara ya Rutana agizwa n'abarezi bo kuri iryo shure ko anyuruza amatungo y'iryo shure bavuga ko kuva ku mwaka w'2019 agurisha kandi agakotesha ibikoresho by'ishure abanyeshure bakenera amafaranga avuyemo nayo ntinjire mu kigega cy'ishure. Abo barezi bavuga ko iyo hagize ubaza iyo amafaranga anyuruzwa yoba aja baca bategwa ubwoba, bamwe muri bo bakaba bamaze kunguruzwa gukorera ahandi ivyo bita mitation mu rurimi rw'Ifaransa. Basaba inzego zo hejuru harimo n'umukuru w'igihugu gukurikiranira hafi ivyiryo shuri. Ni inkuru dushikirizwa na Alexandre Niyungeko.
Abo bakozi bo ku ishuri ry'imyuga rya Gitaba bavuga ko kuva mu mwaka w'2019 umuyobozi w'iryo shuri atigeze ahengeshanya kugurisha ibikoresho by'iryo shuri, ariko amafaranga avamwo ntigera aja mu kigega cy'ishure. Bimwe muri ivyo ngo na mamashini akoreshwa n'abanyeshure hamwe n'ivyo baba bakoze. Umviriza umwe mu bakozi b'iryo shure.
Mu mwaka w'2019 hariho ububati bubiri twari twakoze ku ishure, hanyuma turabutwara kumiganishwa cyo muri shaza i Bujumbura. Hanyuma ubwo bubati yaciye abugumizayo yatumbanije, yavuze ko ariho bukiri mugabo amatasi dusumira yarabugurishije, amahera yabugurishije ntiyigeze aza mu kigega cy'ishuri. Muri uwo mwaka nyine w'2019 hariho imashini zatanzwe n'ishyirahamwe World Vision kugira ngo zifashe abanyeshuri bahejeje umwuga wa kutire bazibahe, barazitanze. Hanyuma mu nyuma yazungurutse aca arazaka abanyeshuri bashika bane acara zigurisha zigeze zigaruka. Mu nyuma rero yarafashe imashini zo muri sudire na mereze imwe yanditse ko azitwaye mu Rutana. Ikindi ni uko yaragurishije impuzu zari muri toke, impuzu zakoze n'abana bo muri kutire kandi nyinshi acara zigurisha, amafaranga ntiyigeze ashika mu kigega cy'ishuri.
Iyo hagize ababibaza baterwa ubwoba ko bazohindurirwa bakajanwa gukora ahandi. Basaba inzego zo hejuru gukurikiranira hafi icyo kibazo kuko ishure rishobora gutemba kuko rigeze ahamanuka.
Tumubajije akatubwira ngo kirazira kuraba ku isahani ya deriviteri, araduteye ubwoba aratubwira ati ngomba iki ndabasabira mitasiyo mugende, ati ndazi neza icyo nzosaba deteye nazoreka kukinkorera. Rero twaciye tubona ubwo nyene hasohotse mitasiyo z'abigisha bane baca baragenda agakorera ahandi bacabata n'abandi. Niyo gisaha rero baracadutera ubwoba ko hageze gukiriza n'urutoki tuzokwirikira abandi. Bibere dusaba umushikiranganji ndetse n'umukuru w'igihugu nk'uko ariko arashabasuma akurikirana ivyo bintu n'ahandi ishuri yatembaga ikweri.
Mu ruganda rwo kumenyesha amakuru rwa Radio Inzamba twavuganye biciye mu nyandiko n'urongoye iryo shure kugira ngo wagire ico avuze kuri ivyo yagirizwa, yatubwiye ko ari mu bitaro biturutse ku isanganya yagize. Mwomenya ko iryo shure risanzwe riko abanyeshuri 64 hamwe n'abigisha 16.
Turabandanya n'amakuru tubateguriye hari mu idogo si ku ishure ry'imyuga ryo kugitaba mu Rutana gusa. imidogo kandi ni myinshi ku baguzi bihereza ibinyobwa bya Brarudi baba ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga n'ashana cyane inzoga zambiye aho bavuga ko ibiciro biherutse gushingwa n'ishyirahamwe Brarudi bikemezwa na leta bitariko birubahirizwa n'abafite ubunywero bw'inzoga. Amakuru dukura muri iyo ntara ya Muyinga yemeza ko ibinyobwa bya Primus na Amstel akaba ari byo biciro bitubahirijwe, aho abadandaza ku giciro kizwi barenza ko kwicupa amafaranga ari hagati y'amajana abiri n'amajana atanu. Abanyagihugu bo muri iyo ntara ya Muyinga basanzwe bagura ibyo binyobwa basaba abajejwe intwaro gucungera ikurikizwa ry'ibiciro by'ibinyobwa bihingurwa n'ishyirahamwe Brarudi. Donido na Jean-Marie Ndabashinzi.
Haraciye ikiringo cindwi irenga abadandaza b'ibinyobwa bihingurwa n'ishyirahamwe Brarudi na cyane cyane Primus na Amstel badugije ibiciro ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga, nkuko isoko rya radio Inzamba rivyemeza ku biciro biherutse gushingwa n'ishyirahamwe Brarudi bikemezwa na leta. Abadandaza barenza ko hagati y'amafaranga amajana abiri n'amajana atanu bivanye n'ubwoko bw'inzoga yariyo. Iryo duzwa ry'ibiciro biciye kubiri n'amategeko rikaba ryibonekeza na cyane cyane ku binyobwa bya Primus. Icupa rya Primus rya santiritiro 72 rigurishwa amafaranga 2000 mu bubare busanzwe, kandi igiciro kizwi n'amategeko ari amafaranga 1700. Icupa rya Amstel santiritiro 65 rigurishwa amafaranga 3000 kandi ritategerezwa kurenza amahera 2500. Nayo Primus ya santiritiro 5 igurishwa amafaranga 1500 itategerezwa kurenza 1200. Amstel ntoyi ya santiritiro 50 nayo igurishwa 2500 kandi igiciro cashinzwe ari amafaranga 2100. Abaguzi bagasaba abarongoye intwaro hamwe n'abajejwe umutekano gucungera ikurikizwa ry'ibiciro by'ibinyobwa bihingurwa n'ishyirahamwe Brarudi, nkuko leta iherutse kubyemeza kutazokwihanganira abadandaza basahura abanyagihugu. Kibabaje muri ibyo byose ngo nuko bamwe mu bapolisi bafise ubunywero bari muri abo batubahana mba ibiciro bizwi n'amategeko.
Kadiri Nzamba agateka kawe mu gusozera ano makuru, nkuko mubizi ku minsi ya mbere twashikiriza amakuru y'inkino mu mpira w'amaboko mu gihugu cy'u Burundi mu gihugu nani umaze iminsi muri Afrika y'Epfo, aho buca utangura ihiganwa rizo uha uburenganzira bwo kwitaba inkino zo kwegurwa Afrika bita BAL. Tukiri mu Burundi kandi mwihiganwa ku rwego rw'igihugu Primus League mu mpira w'amaguru rigeze kundwi igira 13 gushika ubu bumamuru yo mu kibitoke ikaba ariyo iri mu kibanza cya mbere. Tukivuga mu mpira w'amaguru, ejo mu gihugu cya Qatar niho hatangura inkino z'igikombe cy'isi muri umupira w'amaguru. Mu giserukira gihugu wa Qatar ukaba watsinzwe n'igihugu cya Equateur. Amakuru y'inkino twateguriwe na Alexandre Niyungeko.
Duhereye mu mupira w'amaguru, inkino zo guhiganirwa igikombe cy'isi yose zatangujwe ejo n'urukino hagati ya Qatar na Equateur. Equateur ikaba yatahukanye intsinzi y'ibitsindo 2-0. Ibitsindo byose byinjijwe na Kizigenza w'umurwi NR Valencia ku minota ya 16:31 y'urukino. NR Valencia akaba asanzwe akina mu murwi wa Fenerbahce yo mu gihugu cya Turkiya. Mu nkino z'uno munsi, Ubwongereza bwanyagiye Iran ibitsindo 6-2. Senegal iza gutana mu mitwe na Peyiba, nayo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikine na Pays d'Ogal. Ibihugu bitanu vya Afrika nivyo vyitavye izo nkino, navyo akaba ari Cameroon, Ghana, Maroc, Senegal na Tunisia. Tugarutse mu Burundi, higanwa Primus League mu mpera zindwi ryari bigeze ku ndwi ya 13. Ku munsi w'Imana, Vitaro FC yirahiye Atletico New Oil 2-0. Flambeau du Centre itsinda Olympic Star 1-0. Message Ngozi yanyagiye Musongati 4-1, nayo Bumamuru inganya na Aigle Noir 1-0. Ku munsi wa gatandatu, Rukinzo yatsinze Top Junior 2-0. Magala Young Boys inganya na Burundi Sport Dynamic 1-0. cyo kimwe na Tigre Noir na Buja City nazo nyene zanganije kimwe kukindi. Kayanza United nayo yarushije Interstar bibiri kuri kimwe. Rushikubu Bumamuru niyo iri kuwisonga n'amanota 23 igakurikirwa na Aigle Noir, Vitaro na Rukinzo bose banganya amanota bakarushanwa ibitsindo n'inkino bamaze gukina. Ni mu gihe Interstar ariyo ya nyuma mu kibanza ca 16 n'amanota 8 gusa. Muri basketball naho murwi hurunani umaze iminsi ushitse Johannesburg muri Afrika y'Epfo ukabuzotangura ihiganwa Elite 16 rizotanga uburenganzira bwo kwitaba inkino ku rwego rwa Afrika bita Ball ejo ku munsi wa kabiri urunani ruzotana mu mitwe na Kenya Port Authority yo mu gihugu ca Kenya isaha 8 z'umuhingamo. Kuwa gatatu isaha 8 nyene urunani ruzokina na NBA Academy nayo ku munsi wa kane igihe cy'isaha 1 z'ijoro baheze bakine na Cape Town Tigers.
Nunga hatu chie dusozera ano makuru ya chudu shimile mubu mwese mwafashu mwanya woku tukumviliza Eddie Claude ni nazwe ni janda kwa ndawashikiza ano makuru hama ndawa shimile shimile kandi bagenza anje wafashiji kuyatunganya mugire ijo rugiza na huta kuri radio inzamba.